Мумфриза из Медиамерика. Gratis Video America ibandanya kubashikiza ibiganiro byaryo byo uyu munsi ibiganiro bishimikira cyane cyane ku Burundi muri kumwe na Fidel Niyonga
amahoteli bayafata benshi n'ababakora mu ONG baza kugira amaseminere imuhinga kuko nyine muhinga turafise ama ONG akora atari make
uwo ni buramatari w'intara ya Muyinga Aline Manirabarushe avuga ku guhomba kw'amahoteli kubera ingenzi zitakiyaza hamwe n'abahakorera inama inguru hamwe n'andi makuru twabateguriye ni mukanya. Tutangurire ku makuru avugwa. Ekleziya Katolika mu Burundi imenyesha kwikuye ivuye mu itunganywa ry'amatora yimirije mu Burundi nyuma y'indwi zitari nkeze uruhagarara rwa politike mu gihugu. Abasengeri ba Katolika mu Burundi basohoye iryo tangazo no munsi kuwa kane rivuga ko basavye abapadiri bose bari mu mirwi ijejwe gutunganya amatora kuva muri iyo migwi. Muri ico gihe ishirahamwe umuryango w'ubumwe bw'iburayi wahagaritse igikorwa cawo cyo gukurikirana amatora mu Burundi. Itangazo ry'umuryango w'ubumwe bw'iburayi rimenyesha ko umugambi w'amatora waranzwe no kugeramira itangazamakuru ryigenga, ikoreshwa ry'inguvu z'umurengera ku bari mu myerekano no gutera ubwoba imigambi itavuga rumwe na leta n'amashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politiki hamwe no kutizigira abategetsi bajejwe amatora. Ibiganiro bihuza leta y'u Burundi imigambwe itavuga rumwe na leta n'amashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politiki byongeye kubandanya i Bujumbura. Umugwa mukuru w'u Burundi ibyo biganiro biyobowe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU, umuryango w'ubumwe bwa Afrika n'amashirahamwe y'ibihugu vya mu karere vyari vyahagaritswe inyuma y'urupfu rwa Zedi Feruzi wo mu mugambwe IPD zigama ibanga kwabaye mu mpera z'indwi iheze. Ivyuko ivyo biganiro vyongeye gutanguzwa vyemejwe na Pierre Claver Mbonimpa ayoboye ishirahamwe riharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'abanyororo kuri mu kiganiro kuri telefone n'umunyeshamakuru wacu ari Bujumbura Edi Gwema. Mbonimpa nawe ari mu bitabiri ivyo biganiro. Amakuru anonosoye kuri ibi biganiro tuzo yabashikiriza mu makuru yacu iyo mu gitondo. Ku makuru yo mu mahanga, amashirahamwe abiri akomeye y'umupira w'amaguru mu karere k'Iburaya yasavye umukuru w'ishirahamwe FIFA Sepp Blatter gutanga imihoho imbere y'amatora y'umuyobozi w'ishirahamwe FIFA ategekanijwe ejo kuwa gatanu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashize ahabona ibyagirizo vy'ibinyoma n'ibiturire vyerekeye ishirahamwe FIFA ejo kuwa gatatu. Ivyo vyagirizo vyegetswe ku bantu 14 bahoze ari abategetsi canke ari abategetsi muri iki gihe bishirahamwe FIFA. Prezida w'urundani rw'amashirahamwe y'umupira w'amaguru mu karere k'Iburaya Michel Platini yavuze atari umunwa ku marorerwa y'ishirahamwe FIFA, akaba yasavye umukuru w'iryo shirahamwe Sepp Blatter gutanga imihoho. Umuyobozi w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu c'Ubudagi nawe nyene ntantunga nawe nyene yasavye Blatter gutanga imihoho mu kuvuga ko hari ikibazo cyo kwizigirwa kuri we. Abajejwe gukingira inyamaswa batangaza ko igitigiri cy'inzovu mu gihugu cya Mozambique cyagabanutse hafi y'ibice 50% mu kiringo cy'imyaka 5 irangiye kubera abahiga izo nyamaswa bitarekuriwe n'amategeko naho mu bindi bice icyo gitigiri cyiyongeye. Ishyirahamwe rijejwe gukingira inyamaswa rifise icicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Wildlife Conservation Society ryamenyesheje muri iyi ndwi ko igitigiri cy'inzovu muri Mozambique muri iki gihe kiri hafi y'ibihumbi 13 gusa, umuntu abigereranije n'igitigiri cyarenga 20,000 haraheze imyaka 5. Iryo shirahamwe ryagiriza abahiga izo nyamaswa batabire kuri uyu n'amategeko kuba bishye igitigiri kinini cy'inzovu cyane cyane kubera hari isoko rikomeye ry'amasenge yazo mu gihugu cy'Ubushinwa. Muri ico igitigiri cy'inzovu muri ico gihe igitigiri cy'inzovu mu gihugu cya Uganda cyariyongeye bikomeye mu kiringo cy'imyaka itari mikirangiye kubera ingingo zo gukingira izo nyamaswa. Muteza amatwi Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi tuvugira kuri FM 94.9 na FM 95.2 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3. amakuru ashimikira ku karere ashimikiye ku Burundi nkuko tubigira muri iyi minsi ibiganiro bihuza leta y'u Burundi imigambwe itavuga rumwe na leta n'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki byongeye kubandanya Bujumbura umugwa mukuru w'u Burundi ivyo biganiro biyobowe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU umuryango w'ubumwe bwa Afrika n'amashyirahamwe y'ibihugu byo mu karere vyari vyahagaritswe inyuma y'urupfu rwa Zedi Feruzi wo mu mugambwe UPDS Mibanga kwabaye mu mpera z'indwi iheze ivyuko ivyo biganiro vyongeye gutanguzwa vyemejwe na Pierre Claver Mbonimpa ayoboye ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'abanyororo mu kiganiro kuri telefone n'umumenyeshamakuru wacu ari Bujumbura Edi Gwema Mbonimpa nawe ari mu bitabira ivyo biganiro amakuru anonose dusubire tubibutse kuri ibi biganiro turayabashikiriza mu makuru y'ubutaha ku yindi nkuru yerekeye u Burundi ingingo y'abasenyeri ba Ekleziya Katolika y'u Burundi yo gukura akarenge mu migwi itegura amatora ku rwego rw'amakomine n'intara irashimisha abanyagihugu batari bake bibujumbura mu migambwe itavuga rumwe na leta babona ko amatora yimirije ashobora gukwegera karambara igihugu c'u Burundi mu gihe umugwi se ni utokwihutira kwegeza inyuma matora no kurondera abatunganya amatora bizewe n'impande zose muri seniho bamenyesha ko ingingo ya Ekleziya Katolika atana kimwe izohindura kwitunganywa ry'amatora yimirije n'inkuru y'umumenyesha makuru wacu mushasha Diane nini nahazwe
tumaze kubicirya nino twabonye ko bibereye ko abasaseredoti bakinjurira ibibanza abashobora kubandanya batunganya neza ayo matora imbere yo guheraheza
ingingo Episcopi Katolika b'i Burundi bafashe gukinjura mu gikorwa cyo gutegura amatora yimirije mu gihugu cy'u Burundi yakiriwe neza na bamwe mu banyagihugu b'i Bujumbura bayaze n'ijwi rya Amerika
n'abantu bazi ijambo ry'Imana nta kuntu amatora ashobora kuza kandi abantu bari kubaricyo abantu bari kubarangazwa none ko abantu bose bahunze hazotora abandi
turabishigikiye Frem president atari kwikiringo kigira gatatu ndagashoboka
na twebwe turabona yuko byari bikenewe nizera ko hari cyo ushobora guhindura mu butegetsi
twebwe twayakiriye neza urumva aho nyene n'ukuri twebwe twarambiwe no kubona by'imigambwe by'intwaro nyene byaturambiye abavyo by'ugusokora karenge badushigikiye urumva imana ntakiruta imana urumva hari gihe imana izo dufasha hajya babuze hapitimana.
Lonse ngenda kumana arongoye runani ruhurikiyemo imigambwe itavuga rumwe na leta ati ya Episcopi Katolika b'i Burundi ntibarira busema.
Abandi bose bari baravuze bati ivyo vyo matora nta kizovamwo. Mugabo abo ko ari intumwa z'Imana bagomye bahanura bibaza ko ari kizovamwo. Simbona ko yokubahuka kuvuga ngo ndagiye mu matora. Ubu twebwe ico twiteguriye nuko umukuru w'igihugu atangaza ko zongorane yateye azikuye mu nzira. Natwe bwire byazogiriye dufata ingingo.
Ingingo nyabake.
Ingingo yo kutemera ko umugambwe CNDD FDD uje muri aya matora wonyene. Ntituzosubira kugira ko mu mwaka wa 2010 canke tuzogenda muri aya matora twese dufashwe kumwe kubwa amategeko y'igihugu ku mabwizwa y'igihugu canke twese ntituzojaye.
Prosper Ntagwamiye avugira umugujeje gutegura amatora ku rwego rw'igihugu ku ruhande rwiwe yemeza ko iyo ngingo y'Episcopi Katolika b'i Burundi ataco izohindura kwitunganyo ry'amatora yimirije.
Ni ingingo isanzwe igikorwa cyo kubandanya kurenganiza amatora kirabandanya kuko igitigiri dusigarana kiratuma ibikorwa bibandanya ahubwo rero ko tubimenyekare tuzokwisuganya dukore n'abasigaye hama ntitwabironkera umwanya abapatiri tubasubirize.
Ariko hasigaye iminsi mike ngo amatora abe ubwo n'umwanya uzobemera yuko mushobora kubasubiriza n'ingoga.
Naho tutobasubiriza igitigiri cyo gufata inkingo kirekwe n'amategeko turagifise urumva ntangora. Urusho kuvuga uko bakora ibyo abandi batokora ariko no kubera ukuntu abapatiri bazwi mu mico n'ico gituma twari twabarondeye.
Uko kwizigira mwemeje ko n'abarundi batari bakari ko bari babafitiye ubwo ntibishobora kuzotuma na bamwe mu bari basanzwe bayoboka abo bapatiri baca bati vyizere kuri ayo matora agiye kuba.
Tandukanye bijanye no kurenganiza amatora mu buhinga n'ibijanye no kwizera ikivuye mu matora. Ivyo navyo ni icyumviro cy'umwe kuri we sije no wishurira mu kibanza cyawe.
Mu ntango za kuno kwezi kwa gatanu inama nkuru y'Episcopi Katolika b'i Burundi yari yagabishije leta nkuru nziza yuko ishobora gusokora karenge mu matora yimirije mu gihe utunenge abo Episcopi bari badomye ku rutoke mu itangazo ryabo harimo nk'icuka cha politike ku bwabo kitari gutuma haba amatora yizewe na bose tutokosogwa. Bari baranasavye muri iryo tangazo nyene ko amaradiyo yigenga yugawe yokugurugwa mu ntumbero yo kurwanya ibihuha no gutsimbataza demokarasi imbere y'uko amatora aba. I Bujumbura, Diane Ninahazwe ku bw'ijwi rya Amerika.
Nshuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350, kilohertz 9815, no kuri kilohertz 11905. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630, kilohertz 15460, no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Inkurikizi z'imyerekano zibandanya kuyondekeza hano mu gisagara cha Bujumbura. Mu gisagara cha Bujumbura rero, mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu, mu gisata cyo gutwara abantu agahombo ni kenshi, haba kubakorera mu Burundi canke abunguruza abantu babajana hanze y'u Burundi. Inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana.
Oya, oya, no mizira kimana.
Imato.
Abona bakokayi bariko baharira bamwe ko baramukiwe gupakira, abandi bakidoga ko baninganijwe ku gituro cy'imodokari zija mu Gasenyi muri komine Gihosha zivuye mu gisagara hagati. Umwe mu bagendeshije imodokari akabamenyesha ko agereranije n'imyene bakore imyerekano itaratangura agahombo ari kanini cyane.
Turahomba cyane kubera nuze imyerekano itaraba, ahubwo twakora ituru 9 wa ushobye gutahabwije agakora nk'ituru nk'icyo, ariko ubu uye ukora ituru 4 ugacutahira ku ya gatanu ko harabatahasa 12 kobera batamu makartsema ari mu myerekano bugara hakirikare, ariho nabasanga baba bataha mu makartsi atari mu iyo myerekano. Twe gusanga tuba dutaha nko masamo ya gasaga dutahiye ku iyo turu ya 4:30.
Tuvuye aho mu gisagara hagati twaciye dukubitira ku isoko aho bita kwa Sioni, ahasanzwe hari ibituro vy'imodokari zitwara abantu hanze y'u Burundi. Uruja n'uruza rwaragabanutse, imodokari zishyiramwe Volcano zahora zunguruza abantu zinyuragiranwa mu mabarabara y'u Burundi ku bwinshi. Ubu mu gihugu cy'u Rwanda hagiye nyinshi ntizirenga 4, kandi buri munsi bahora bapakira 8. Umwe mu bakorera iryo shyirahamwe ati na gahombo ntangere.
Kuvaho bitangura ibi by'imyerekano nuko habaye ikintu cyitwa igihombo, kubera twe turaronka abo dutwara, turonka benshi dutwara ariko abava mu Rwanda si kirenga, kubera batinya umutekano uri muri iki gihugu. Twahora dupakira imodoka ku kote yacu, twapakira imodoka 8, ubu dusigaye dupakira 3 kubera bivana nizo batunga ikikiga mu Rwanda. Nico gituma umva ko hari igihombo, nitwavuga ko turiho dukora nkuko twahora dukora nkuko byahora.
Imodokari za Volcano nizaje hagati mu gihugu zaragabanutse, kuko ubu bakora gushika isaha 10 mu gihe kera imyerekano itaratangura bapakira gushika isaha 12. Kuri izo modokari rero zitwara abantu hanze y'u Burundi, ikibonekeza nuko imodokari za Gaga na Jagwa zahora zitwara abantu mu gihugu cya Uganda zozo zamaze guhagarika. Inkurikizi z'imyerekano n'abunguruza abantu muri taxi voiture zarabashikiriye. Uwo twaganiriye amenyesha ko hasigaye hagera isaha 6 ata muntu n'umwe arinjira mu muduga wiwe, akamenyesha ko bibandanije uko azohagarika ko kazi.
Akazi k'iwacu vraiment ntigatembera neza, kurabona situasiyo mu gisagara abantu ntibakiri benshi, ntibakiza baratinya kuza mu gisagara kubera ibi bihe by'imyerekano turimo. Ushaka gutora kuva mu gitondo gushika saa 6 ataburatwara. Urumva kera kubera hariho activity abantu bararengana baragenda gusoma mu isoko nkuru hose, urumva kubera ubuzima bwose urumva bwaguma gutembera hose, twarashobora kuruhuka. Mugabo kuva biba turaza tukicara ngaha tugataha uko.
Abunguruza abantu ku mapikipiki nabo nyene bamenyesha ko ubukene bwabinjiranye, kuko bitagikunda ko binjira mu makartie amwamwe y'igisagara cha Bujumbura.
Akazi kacu kwere ntibigenda, kuko
niyo turiko turakora ntushobora gutwara umuntu nguje mu site neza kubera niyo umujanye mu site usanga hamwe mabuye imigozi kabana n'abantu mu barabara bakubara ati nturengane gatima umuntu aguma ku kaburimbi niwe kaburimbi naho nta kintu kigenda neza utayikora ja mu site
izo nkuri kizizimyerekano zashize abantu mu bukene ntangere mu gisata cyo kunguruza abantu haba muri leta cyangwa imishyira hamwe ryo kunguruza abantu mu Burundi bamenyesha ko umuti ari uko iyo myerekano ihagarara abayitunganije nabo bakabamenyesha ko batarota bayihagarika Peter Nkurunziza adahevye kwitoza abo bose twaganiriye bakabamenyesha ko bahanze amaso inama y'abakuru b'ibihugu yo ku munsi w'Imanuza Desire Hatungimana Bujumbura Ijwi rya Amerika
Urakoze Desire abakozi bakora mu mahoteli menshi ari mu gisagara ca Muyinga baramaze gutakaza ubuzi bene ayo mahoteli bakavuga ko batakironka ingenzi bakira kuva aho hatanguriye imyirekano mu gisagara ca Bujumbura eka n'abakora akazi kukunguruza abantu muri iyo ntara bamenyesha ko bakora bahomba kuko ingenzi ari nkeya cyane muri iyo ntara ya Muyinga nivyo dushikirizwa n'umumenyesha makuru wacu mushasha Jean Bosco Ndarurinze
Muri kino gihe amahoteli yo mu gisagara cha Muyinga ngo ariko akorera guhomba Salvatore ngenda banyikwa nyini hoteli n'uburiro agahimbare aratubwira uko vyifashe iwe n'icabitumye
Kora rawo njya Bujumbura batakiduka ku mvutakazi dusano ko ngaho mashabure tutakidandaza ubu turonka batanu batandatu ku munsi ku mashabure 28 urumva ntacho turiko turakora hariya muri bar restora atagiye ndizi hari nta bakiriya turonka ko twebwe abakiriya bacu nyene nabo bingenzi nta banyamuyinga baza ngaha muri bya restoration nta baza nta banyamuyinga baza kuraranga urumva ko ibintu byatahagarara ko mashambere twahora turonka abantu nka 18 ku mashambere 28 ubu twa turonka nka batanu batandatu
Ibintu byifashe nkuko muri hoteli ikizanye ihoteli iza kwisonga mu bwiza mu gisagara cha Muyinga aho mucegeranyo caho bageze ubu mu gukora cyerekana ko ingenzi zagabanutse biteye ubwoba ku bice 98 kwijana abakozi batakaza ubuzi gushika ku bice 60 kwijana amafaranga ngo yava mu bikorwa by'amashyirahamwe mpuzamakungu bisa n'ivyahagaze kubera ikibazo cy'umutekano muke mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu naho nyene ibintu ngo ntivyoroshe nkuko umushoferi w'amataxi imuyinga abivuga
umuntu ategeza gukora ku munsi ukaronka nk'ibihumbi nka 35 gucyo cyangwa nka 40 aho ni verasemetige ribura buri munsi wakoze muganga nk'ubu mwishyigiye kuva inyuma y'abantu aho batanguriye ku gufata inzira bajya iyo mu Rwanda abandi muri Tanzania cyangwa za Congo atanga ibintu by'imidurumbanyo ubona twa bataxi mane nta kintu turonka umuntu arashobora kwirwa akora umunsi wose ugasanga uri kuratahana ibihumbi 10 warose nka igitoro cyangwa nayo ukayabura ugasanga wewe wiriwe nyanura urazunguruka ukonye ukabura amahera
ngo ntakekeranya ko imyerekano ibera i Bujumbura ariyo irikira bakora ko
karuruja nuza kwari guhishi kw'abantu twarapakira abatanzania ngaha ukabakura ikobero ugasanga araje mu Tanzania ngaha arakurashe imodoka ari yawe yoshika i Bujumbura kasangara gukotesheje uramumanukanye Bujumbura akakubwira ati ndindira uzundugane muga ubu kuva watanguriye ibi bintu by'akajagari mu gihugu nta n'abanyamahanga cyangwa nkibona ngaha kawaida biraboneka burya keshi na keshi bamwe baravuga ati ibintu biko birahi Bujumbura twebwe no rugo ntibidushikiye ibi burya ibintu rinze biba ku mugwa mukuru w'igihugu na hagati mu ntara turashikirwa
ibihe byiza bya politiki ngo nivyo bishobora gusubiza itoto abagwiza atunga bimuyinga
ibyo byavuye ku bintu bya politiki biri mu gihugu ibintu bya politiki bidasubiye kujya mu nzira nziza nta kindi dushoboye kugira
ku mahoteli n'ingenzi ngo biragaragara ko hari icyahindutse Manira Barusharine ni buramatari w'intara ya Muyinga
amahoteli kubera ubona ko byinshi by'abari Bujumbura nk'ini Muyinga abantu ba amahoteli bayafata benshi n'ababakora mu ONG baza kugira amaseminere ino Muyinga ko nyine muri ngatrafise amawenje akore atari make ariko bamwe kubera ubwoba hari haba abugaye cyangwa ndagasanga bari kwarakora abo bantu rero baronka ingenzi nyinshi kubera ayo manama yahora abari karaba gabo rero urumva abo banye nayo maawenje batagiko barakora urumva nta kazi gaheza ngo kaboneke
naho mu bice bitandukanye by'ubuzima bw'ubudandaji ayi Muyinga bemeza ko ikibazo cy'umutekano muke i Bujumbura kibakora ko buramatari w'intara ya Muyinga avuga ko ibiko biraba i Bujumbura kintu kinini kiboneka byahinduye ku buzima bw'intara arongoye imuyinga Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730 kumusi wa gatandatu no kumusi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe kumusi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 radio ijwi America Radio Yanyu. Tubuze nuko mushobora kandi kudukurikirana kukibanza cyacu kuri website, mushobora nuko dukurikirana kuri Facebook, turabibibukije kugira ngo mukurikirane amakuru tubandanya kubashikiriza yerekeye akarere. Radio Ijwi ry'Amerika, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yafunguye inama mpuzamakungu yungurana ivyiyumviro ku gukingira umutekano w'abasivile yitabiriwe n'ibihugu 30 bifise ingabo zibungabunga amaro hirya no hino ku isi. Nibyo Asumta Kaboyi atushikiriza.
Afungura imirimo y'inama, Perezida Kagame yavuze ko yifatanije n'abayitabiriye. Avuga ko gukorera iyi nama muri Afurika, cyane cyane mu Rwanda, bikwiye kandi bibereye igihe, kuko uyu mugabane ari wo utanga abacunga amahoro kurusha indi migabane ku isi. Iyi nama yavuzwe ko ari yo mu rwego ruhambaye ihuje ibihugu 30 bitanga ingabo mu butumwa bw'amahoro, ndetse n'ibitanga inkunga n'ibikoresho n'amafaranga byifashishwa mu butumwa nk'ubu. Ni iya mbere ibereye ku mugabane wa Afurika, dore ko izindi nk'izi zaberaga ku cyicaro cya Roni. Ngo igamije kwiga uko inzira karengane z'abasivile zarengerwa mu gihe ziri mu kaga. Mu muhango wo gutangiza iyi nama, mukuru w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko kuba iyi nama ibereye ku mugabane wa Afurika bifite ibisobanuro bikomeye. Ingabo nyinshi za Roni zigera kuri 80% ziri ku butaka bwa Afurika, kuko ari nayo ihoramo imyiryane. Mukuru w'u Rwanda yavuze ko ibihugu birimo n'icye bigerageza guhagarara ku basivile, akenshi badashoboye kwirwanaho imbere y'ibikorwa bibahutaza. Gusa ngo haracyarimo ibibazo mu kugera kuri intego.
We are not there yet in terms of implementation and effectiveness. Deployment is too slow. Vague mandates and unclear rules of engagement many times inhibit decisive action to protect civilians. The capabilities of regional organizations need to be further enhanced.
Perezida Kagame yagize ati, turacyari kure mu bijyanye no gushyira mu bikorwa ndetse n'imigendekere myiza y'uyu mugambi. Ibikorwa byo kohereza abasirikare ho rukomeye bigenda gahoro cyane. Inshingano ndetse n'amabwiriza adasobanutse bihabwa boherezwa mu butumwa rimwe na rimwe bibangamira umuhate n'ubushake bwo gutabara abasivili. Ubushobozi bw'ibihugu bwo gutabara bugomba kwiyongera kugira ngo iyi ntego igerweho neza. Naho uhagarariye inzego za Roni mu Rwanda Bwana Lamin Mane yavuze ko uyu muryango ugenda uvugurura inshingano uhabo wohereje mu butumwa kugira ngo abasivile barusheho kurindwa. Kuri we ngo ni ngombwa ko umutekano w'inzirakarengane ushyirwa imbere, kabone n'ubwo hazakoreshwa imbaraga za gisirikare. U Rwanda ruri mu butumwa bw'amahoro hirya no hino ku mugabane wa Afurika n'ahandi nko mu gihugu cya Haiti. Kuri ubu rubarirwa ku mwanya wa gatanu ku isi w'ibihugu bitanga abasirikare benshi mu butumwa nk'uruza inyuma ya Pakistani, Bangladesh, Ethiopia n'Ubuhinde, rukaba rumaze kohereza abasirikare 5,500 mu butumwa, benshi muri bo bakaba ari abo muri Sudani zombi. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Muri aka kanya tubumvisha aka karirimbo Niger Baby kacuranzwe n'umugwi Rough and Smooth.
I want to be a girl.
sa ra my casa sa sa ufeni fa fa she said oh boy I hear what you say to be you from Ghana be my lover can you be my wife you be the sugar for my coco oh you be the light for my coco oh you like it I'm as for my lodo
Radio Ijwi ry'Amerika I Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Imbere ko dusezerana ku biganiro n'amakuru yo kuri isaha tubibutse amakuru twabashikirije. Ekleziya Katolika mu Burundi imenyesha kwivuye mu itunganywa ry'amatora yimirije mu Burundi inyuma y'indwi zitari nke z'uruhagarara rwa politike mu gihugu abasenyeri b'abakatolika mu Burundi basaho iryo tangazo no musiko wa kane rivuga ko basavye abapadiri bose bari mu migwi ijerwe gutunganya amatora kuva muri iyo migwi. Muri ico gihe umuryango w'ubumwe bw'Iburayi wahagaritse igikorwa cawo co gukurikirana amatora mu Burundi. Itangazo ry'umuryango w'ubumwe bw'Iburayi rimenyesha ko umugambi w'amatora waranzwe no kugeramira itangazamakuru ryigenga ikoreshwa ry'ingufu z'umurengera kuba ari mu myerekano no gutera ubwoba imigambi itavuga rumwe na leta n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike. Ibiganiro bihuza leta y'Uburundi migambwe itavuga rumwe na leta n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike vyongeye kubandanya Bujumbura ku muwa mukuru w'Uburundi. Ivyo biganiro biyobowe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU, umuryango w'ubumwe bwa Afrika n'amashirahamwe y'ibihugu vyo mu karere vyari vyahagaritswe inyuma y'urupfu rwa Zedi Feruzi wo mu mugambwe UPD zigama ibanga rwabaye mu mpera z'indwi iheze. Amashirahamwe abiri akomeye y'umupira w'amaguru mu karere k'Iburaya yasavye umukuru w'ishirahamwe FIFA Sepp Blatter gutanga imihoho imbere y'amatora y'umuyobozi w'ishirahamwe FIFA ategekanijwe ejo kwa gatanu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashize ahabona ivyagirizo vy'ibinyoma n'ibiturire vyerekeye ishirahamwe FIFA ejo kwa gatatu. Ivyo vyagirizo vyegetswe ku bantu 14 bahoze ari abategetsi canke ari abategetsi muri iki gihe b'ishirahamwe FIFA. Juti z'ijwi ry'Amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro vyacu vyo kuri isaha. Ibiganiro vyo kuri muri uyu mwanya ha rero niho bigarukiye. Mwari kumwe na Fidene iyo ngaba kuri mikro uwashize hamwe ibiganiro vyo kuri isaha Fatuma Alimas Karara. Umugoroba mwiza mwese.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.